Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Twicaranye kugira ngo tubategure ingene bagiye kudufasha igikorwa cyo gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora.
Uyo ni Pierre Claver ndayicariye umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi Seni avuga ku nyigisho bariko baraha abari mu mugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura. Ni mu kanya gato tubafitiye kandi inkuru yerekeye abamenyesha makuru bane ba radio Tumbero FM bumvirijwe muri sentare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, hamwe niyerekeye uruganda rwatangujwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura n'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu. Tuhere ku nkuru yerekeye abamenyesha makuru bane bakorera radio Ntumbero FM bimvirijwe muri sentare nkuru ikukira komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abamenyesha makuru bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha kuri iyo radio yahagaritswe n'urwego sense kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Abo bavuga ko iyo shengero batayizi nayo ivyuma bazobitanga ari uko umukoresha wabo abatunganirije. Bategetswe kuzosubira kwitaba kuri uyu wa gatatu. Ni nkuru ya Raymond Nzimana.
Bahejeje kumvirizwa umwe umwe n'icyariyo cy'umushyikiriza manza wa sentare ikukira komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Baciye bumvirizwa bose uko ari bane. Jean Dieu Nahimana arongoye ibiganiro kuri Radio Ntumbero FM. Thierry Irambona arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru. Wararongoye igisata cy'ubuhinga kuri iyo radio. Eric Nayongeje hamwe na Egide Ndayishimiye umumenyesha makuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira mu mategeko, bakaba binjiranye n'uwaseruka ishengero ry'urutare Eglise di Rocher mu rurimi rw'Igifaransa. Bagirije ko bivye ibikoresho by'iradio n'iryo shengero. Ishengero bo bavuga ko bataze ubucuti bafitaniye ni radio Ntumbero FM nkuko tubibwirwa n'umwe mu barengutse.
Umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi. Radio Ntumbero FM imaze imyaka ibiri irenga iri kirakora. Iyo radio iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa Aimable Ndwaeje ariwe ari directeur general hamwe na representant legal. Kubu rero uwo muntu yaje kutubaza ibikoresho by'iradio ntituzi uwariwe.
Uwaserukiye ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radio na cyane cyane mu gutanga amafaranga riyaha umuyobozi w'iyo radio. Abamenyesha makuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza, bakagira n'amakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza cy'uyo muyobozi.
Naserukira Eglise di Roche bwe avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na Aimable Ndwaeje ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho. Twebwe iyo myaka yose tumaze uwo muntu namwe twigeze tubibona nk'umwe mu basanzwe bafise icyo bakora muri Radio Ntumbero FM. Tuhagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyine akaba atemera yuko aja mu kibanza cya Aimable Ndwaeje asanzwe ariwe directeur general et representant legal.
Abamenyesha makuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo kubyo atajeze mu ngiro nk'umukoresha. Bafise icyizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza. Bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho byosabwa n'ababifitiye uburenganzira bo bitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba.
Twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze. Gushika ubu rero turacafitiye icyizere ubwo butungane ko buzodutunganiriza na cyane cyane bukatwumviriza. Bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze, uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi uba ufise ivyo umusaba kuko muba mufise amasezerano bahuza. Hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cyo umuntu twasinyanye amasezerano. Nta kintu na kimwe cyatuma tureka gutanga ibikoresho by'iradio.
Icyariyo cy'umushikiriza manza mukuru wa senari kukira komine Mukaza yasavye abo bamenyesha makuru kuzokwita abakuru uyu wa gatatu kugira ngo hafatwe ingingo kuri ayo matata y'ishengero ry'urutare n'abo bamenyesha makuru. Mu gihe impande zose zitaka cyangwa zikavuga umuyobozi wa Radio Ntumbero FM Aimable Ndwaeje ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi. Kiretse ivyo, Radio Ntumbero FM yaragaritswe n'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva ku wa kane ukwezi kwa 12/2017 mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikaba yagirijwe kudakurikiza ibyo yiyemeje, igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radio ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remonzimana kuri iyo nkuru hanje naho kwigisha ingene bazokwandika bazokwitaba amatora yimirije no kuyahagarikira niyo ntumbero y'uruganda rwatunganyijwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura n'umugwijeje amatora ku rwego rw'igihugu ubwo ruganda rwari rwerekeye abari mu mirwi y'amatora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanyanka
Ugo Rwanda kubari mu mirwi igiye kwandika abazitaba amatora yimirije mu Burundi no guhagarikira ayo matora gwerekeye abo mu mirwi yo mu makomine Sesi no mu ntara Sepi iruhande yabo harimwo nabajejwe intwaro mu makomine no mu ntara za Meri n'intara Bujumbura co kimwe n'abayobozi b'inyigisho mu ntara umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi Seni Pierre Claver ndayicariye avuga icizo nyigisho zigamije gushikako
intombero nyamukuru nimwe twica kugira ngo tubategure kugira ngo tubabwire ingene bagiye kudufasha igikogwa cyo gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora ico kikogwa cyo kurondera ivyo bibanza cyo kubitohoza tugikorana n'abarongoye amakomine tugikorana n'abarongoye inyigisho n'indero kubera iki abindero kubera ko ico gikogwa kenshi na kenshi usanga kibera mu bibanza by'amashure amashure ya leta canke amashure y'amashengero
iyandikwa gyimirije n'ijya bazitaba amatora yo kwemeza no guhakana integuro zibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ni mu gihe inyuma y'imyaka itarenze ibiri hategekanijwe amatora y'inzego zitandukanye bamwe n'abandi bakibaza ingene abazokwiza imyaka yo gutora mu 2020 bazitaba amatora batanditswe umukuru w'umugwiseni atanga umuco kuri uwo mwitwarariko
iki gikogwa tugira dutangure muri ino minsi twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo duheje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza umwaka w'2020 nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho ataragira gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugaho ikaratayi wizosohoke hari ko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020 ivyo ni bikorwa by'ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana nishira hamwe rizokora ibitwa bya informatique
Petero Caravelle ndayicariye arongo uyu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora aranatanga n'umuco kubibaza ryari yandikwa ry'abazitaba referendum yo mu kwa gatanu rizotangura
murumva ko muri iyi nama turi kumwe n'abagize imigwi yo mu makomine ya Bujumbura no mu gisagara cha Bujumbura bisigura iki bisigura ko duhejeje mwiyinga rizokurikira izindi ntara zose tugahuza basepi basigaye n'abagize imigwi ya makomine isigaye mu gihugu tuzoba tubahaye uburenganzira bwo kurondera bwa mbere abakozi bazokwandika abifuza gutora bamwe twita mu gifaransa les agents recenseurs
inyuma y'uruganda kubagize imigwi y'amatora mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura ku magenegerezo ya 22 na 23 ukwezi kwa mbere turimwo izo nyigisho zizotunganywa mu zindi ntara z'igihugu zisigaye igitega hazohurira abaje bava mu ntara za Cankuzo Ruyigi Gitega na Karusi Imakamba hazohurira abavuye mu Rutana Makamba mu Rumonge ni Bururi Ngozi hazohurira bavuye mu ntara za Muyinga Kirundo Ngozi na Kayanza mu Cibitoke naho hakazohurira abaje bava mu ntara za Bubanza Mwaro Murambye na Cibitoke Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka Handi naho N. Casper, ambasaderi wa Amerika mu Burundi ku mugoroba w'uno wa kabiri yifatanyije n'ugwaruka mu guhimbaza umunsi mukuru bita National Religious Freedom Day, n'umunsi wahariwe ukwigenga mu bijanye n'ukwemera Imana uhimbazwa buri wa gatandatu ukwezi kwa mbere uko umwaka utashe. Mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana niho yarari, turi kumwe kandi ku murongo wa telefone atubwira ibijanye w'umunsi mukuru. Fidel, w'umunsi mukuru wahimbarijwe hehe mu gihugu?
Hano mu Burundi w'umunsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara cha Gitega ku kigo ndangakaranga k'Amerika, American Corner, gisanzwe kiri nyene mu gisagara cha Gitega.
Ubwo gwaruka twumva yahimbaje ambassador N Casp yahimbaje umunsi mukuru nabo nuruhe gwaruka muri ako karere?
Nugwaruka ahanini ruri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza. Ugwaruka rusanzwe rugendera ico kigo cane aho ruza gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi canke gusoma ibitabo bitandukanye muri ico kigo gikoresha ururimi rw'icongereza cane, ndetse hari n'abaza kwiga ururimi rw'icongereza hano mu gisagara cha Gitega.
None ambassador Casper yoba yashikirije ijambo ugo gwaruka, nirihe jambo nyamukuru yabashikirije?
Ijambo nyamukuru yaje avuga ko akeneye kumviriza ivyiyumviro by'ugwaruka, ibibazo bahura navyo, aho yo basaba kugira ico basavye buserukizi bwa Amerika kugira ngo imibereho y'ugwaruka ibandanye imera neza. Ubwo gwaruka rero nago rukaba gwa mutu ibibazo bitandukanye, aho ruvuga ko rubura uburyo bwo kugira ngo rutunganye imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Aho naho yababwiye yuko umutahe munini ari kungura ubumenyi, kwiga indimi no kwiga ibijyanye n'ivyigwa vy'iterambere vyo bita entrepreneuria. Ivyo navyo mu kigo American Corner yavuze ko bagiye gushiramo ingufu, yashoboye no kubashikiriza ibitabo bishasha bizobafasha muri ubwo buryo. Hama ngo nibashobora kuja hamwe, Anne Casper yavuze yuko atacobuza ko gwaruka gwashoboye kwishira mu mashirahamwe ushobora kwegera ubuserukizi, nabwo bugaheza bukaraba ico bwofasha mu bijanye n'iyo migambi bashikirije.
Hari abandi batumire biteka bo bari bahari kuri uwo munsi mukuru warutunganijwe ute muri make?
Abandi batumire twovuga mu bijanye n'inzego z'igihugu cy'u Burundi bari bahari. Abari bahari na abakozi bishirahamwe b'icyo kigo nyine American Corner, hamwe n'umushitsi yari yavuye muri Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atetwe ibibazo vya politike muri Afrika yo hagati, yitwa Rafael Fori, nawe nyene akaba yateye intege ugwaruka, avuga ko ugwaruka rukenewe mu isi ya none. Nabo nyene ugwaruka kwashoboye kumubaza ibibazo ahanini bwa mubajije ico yovuga ku bintu bimaze iminsi vyagirizwa Perezida Donald Trump kubona yoba yarafashe n'aba Banyafrika, ariko aho ntiyashimye kubwira cinshi yishura yishuye nk'umuntu ugatwe kiwe, aho yavuze yuko we akunda Abanyafrika kandi abubaha, naho ivyagirizwa Donald Trump vyobatswa we ndetse canke abavugizi biwe afite inzego zimuvugira kandi ase na leta yoshobora kuvyemanga ikabisigura, ariko we ataco bivuga ko kinini.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Sabimana, cyane cyane kuri ico kibazo gihambaye ugo gwaruka gwashoboye kumubaza bijanye n'ivyo umukuru w'igihugu yoba yarashikirije umukuru w'igihugu wa Amerika. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru hano ku iradiyo ijwi rya Amerika arabandanye muri studio gatanu muri kumwe na Ryan Itanga Ishaka. Israeli yoba yaragiranye amasezerano y'ibanga n'ibihugu bibiri vya Afrika, kimwe gishobora kuba u Rwanda, kugira ngo bakira bimukira b'abanyafrika Israeli fise. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu itandukanye ivuga ko bishobora kwitwa gucuruza abantu. Umwe muri iyo mashirahamwe ni Reprodor, Réseau International pour la Promotion de la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda. Iryo shyirahamwe rifise icyicaro mu Bufaransa. Perezida waryo Theodore Rutihunza Murantunga arasobanura ari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mukanya gaheze tubatega amatwi.
Imibare irahari kuko na Israel igenda itanga abasohoka bavayo bari mu icyo cyiciro cy'abimukira. Ya mbere yo nko kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 hari hamaze gusohoka abantu bagera ku 1,500. Ariko nyuma baje kubarurwa abandi bageze ku 4,000 basohowe. Ikira kinyamakuru cyo muri Israel nyine kirabitangaza, gitangaza buri gihe amakuru kibona ko abo bimukira bacuruzwa.
Kuki muvuga ko bacuruzwa? Mwebwe muhera kuki muvuga ko ibyaba bishobora kuba ari ugucuruza abantu, human trafficking mu cyongereza cyangwa se traite d'êtres humains mu gifaransa, ni ikirego kiremereye?
Icyo duheraho tuvuga ko bacuruzwa ni definition y'ibyo y'icyo kintu,
ni igisobanuro uko babisobanura,
igisobanuro gitangwa n'amategeko mpuzamahanga ku icyo kibazo. Kivuga rero ko la traite d'êtres humains, gucuruza abantu, ari ukubaha akazi ku ngufu, kubatwara ku ngufu, kugira iyohereza ku ngufu, kubacumbikira cyangwa kubakira ku ngufu ukoresheje iterabwoba, ndetse n'ubundi buryo bwose bushobotse bwo guhatira abantu gukora ibintu badashaka, kubanyuruza, kubabeshya, gukoresha amategeko atabaho, no gukora ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo byo kubungukamo, kubabyazamo amafaranga. Ibintu byose byo byitwa ubucuruzi bw'ikiremwamuntu.
None se u Rwanda hari inyungu y'amafaranga rubifitemo?
Ababikora babifitemo inyungu y'amafaranga. Sinavuga niba ari u Rwanda, urite ku Rwanda ushatse kurwita abo nyine bari mu icyo gikorwa, kuko ayo masezerano ntaho tuyazi yigeze ajya muri parloma y'igihugu ngo iyemeze.
Parloma ni ukuvuga inteko ishinga amategeko.
Inteko ishinga amategeko niyo yemeza ko amasezerano mu by'ukuri yabaye igihugu. Ayo masezerano yakozwe rwihishwa aracyari hagati y'abantu ku giti cyabo n'igipande kimwe cya leta ya Israel, kuko abayisraeli benshi nabo bayamagana. Ubwo rero ayo masezerano amafaranga avamo nibyo bituma ndakubwira ko navuga ngo ajya mu isanduku ya leta, ahubwo yabajya mu mifuka y'abantu. Amafaranga rero ku muntu wese wimuwe na Israel yagiye mutangaho amadolari nibura 500 ibiha igihugu kimwakiri. Ubwo rero iyo nyungu irimo uyateranyije ku muntu ajya mu mufuka wenyine we gusa ntibyoroshye. Ikindi kibi kirimo ni uko n'udufaranga abo bantu bagiye bahabwa ku giti cyabo bagiye badutunzwa, bavuga ngo baracumbikiwe cyangwa ngo bagaburiwe aho baciye muri duwane cyangwa ahandi, bakatubambura bakabasubiza bakongera bakabirukana ntibanabaye n'icumbi ryabazanye. Nicyo rero ikintu gikomeye u Rwanda rwakoze nabi.
Mu yandi magambo, u Rwanda rubona amadolari 500 ku muntu rwakiriye, hanyuma n'uwo muntu nawe ku giti cye Israel ikamuha 3,500 ye agomba gukoresha ageze mu Rwanda.
Yego.
Ijwi rya Amerika, dufite Corneille. Corneille we.
Oui.
Arakabazo cyangwa igitekerezo ufite kuri ibi byabimukira?
Yego, nagomba se nushikiriza uko ndabyumva. Uno munsi tuzi ku Rwanda kigomba kwakira abimukira bavuye muri Israel, ni ibintu bitangaje cyane. Abantu twibaza tuti mbega ni yahe ntumbero u Rwanda rufise, ni yahe ntumbero abanyisiraheli bafite? Uno munsi sinovuga ngo ni urudandazwa rw'abantu. Iyo urudandazwa rw'abantu caba ari igihugu Kenya kijya mu gihugu gitunze. Uno munsi ni igihugu kivuga ngo impuissance iri kirajya mu gihugu gikenye cya Afurika nk'u Rwanda tunze. None koko abo bantu baje gukora iki? Iyo umuhinga avuze yuko icyo bari ari udandaza cyose kwita traite négrière kuko byabaye muri 15e siècle, ubwo rudandaza rw'abantu sigo tugaragaje kuraba, ahubwo nibarabe koko nimba abo banyisiraeli atari misiyo bajeko kugira bapiye ibinyakuzimu novuga ibi resource african sirtu RDC no Rwanda nziko byabanye kuva kera nabi kuva rabaye mari 23 nibindi
corne
no musi nibaza yuko
none se kwa rabimukira babanyafrika ntabwo arabanyayisrael ubwabo
n'abaranyima b'amafrika mugaba bagabarwa na Israel niki gituma Israel n'u Rwanda bishira umukono kuri ivyo none uwo mutima u Rwanda wawuvanye n'urukundo rwishigwa bakunda abo bantu uno munsi nibavuge bati nimba arabantu buzeho baba nibabahe muri RDC haraguze nibabahe mu Rwanda
ye
corne babuzeho baba batware mu yandi matembo bindi bihugu bitunze byagutse baronke ico barya baronke ico bafungura
corne
ariko nimba ari gufata ayo madolari ibihumbi bitatu umuntu ahabwa ari icyo gihugu n'ibyo bihumbi bitanu umuntu aronka ibyo koko nibyo bizoza gutunga iyo miryango yabo bimukira mu nyuma yabo myaka 15 murakoze
ye urakoze corne Teoba
ndabumva
uyu muntu Corneille wamukurikiye ibyo yavuze
eh namukurikiye ariko twebwe ubushakashatsi dufite kandi nibivugwa n'iriya miryango dukora nayo muri Israel ibyagaragaye nuko politique ya Netanyahu yashyize mu ivangura ry'amoko rikomeye bari abimukira ziba bashaka nk'abirabura ivangura ry'amoko rero ikabije twabonye none uko cyacyo kuvangura amoko kimuviramo gushaka ukuntu abo bantu yagera baberekeza
ariko se Teoba kandi kuva myaka nayindi bafite abayahudi bakomotse muri Ethiopia bari yabitaga abafarasha nabirabura nabo none se ubwivangura riri hehe
barabafite ariko iyo politiki yatangiye nyine zo bundi muri 2013 ntabwo imaze igihe kirekire nange nakubwira ko ari Netanyahu wabizanye ari umuntu ku giti cye noneho atangira kwangisha abaturage abirabura bakora imyigaragambyo yo kwamagana bavuga ngo abirabura ntibabashaka imyigaragambyo itera hose ndetse abirabura bo bari bagomba kuva mu mijyi nka Tel Aviv babajyana mu butayu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro noneho kugira ngo n'abadepite rero abibashyiramo biyamamaza bakora icyo kintu cyo kuvuga ngo barwanye abanyamahanga rero ni ibintu bishya ntabwo Israel yari bisanganywe ni ibintu yakoze ibihinde kuri politiki y'inyungu ntazi nyine y'uwo mugabo witwa Netanyahu nabo bafatanye kandi Israel nabwo idashobora kubirukana ngo bajyane muri Eritrea bavuye bahunga cyangwa muri Sudani kubera intambara ndihari ubwo nibwo yatangiye kugirana amasezerano n'ibindi bihugu ko Netanyahu we yavuze ati abirabura bari aha ngaha bafite ikibazo cyo kubarwana ko bagomba kurwanywa kurenza uko turwanya amabombe dushobora guterwa na Iran icyo cyaha rero cyo kwitwa umwirabura Netanyahu yarakirwanyije noneho abigeraho rero avuga ati amafaranga twabatangagaho yo kubatunga nimuyashaka tuyahe ikibindi bihugu ubwo rero bihuza n'uko Perezida Kagame yari agiye gutembererayo muri 2013 bamubwira iyo poroje irimo urufaranga nawe yasamira hejuru atari amafaranga arimo yabo ariko amasezerano baragirana ariko banga kuyatangaza Israel yatangaza kuko yavugaga ati bifitiye inyungu kugira ngo ibyereke abadepite bayo bavuga ko icyo kibazo bagitunganyije ariko u Rwanda rwo rwanga kuyitangaza kuko wabonaga ari urukozasoni nk'uko biteye
urukiko rw'ikirenga rwa Israel narwo rwarabyemeje
urukiko rw'ikirenga pulito rwa Israel rwagiye gufata rimwe na rimwe icyemezo cyo kuvuga ngo abantu ntibajyanywe n'ubwo butayu ariko rero kuko abajuzi bashyirwaho nyine mu buryo bashobora gushaka kumvikana na guverinoma kandi abo birabura nakubwiye ko babanje kubangisha abaturage bose icyo gihe urumva ko kura zose zaje zirukanka kubimukira ababirabura ndibaca uko umuntu umwe wimukira nta bandi barimo bagurishwa ureta birabo ureta birabo abimo abirabura bagurishwa cyane cyane ni abirabura bo muri Sudani na abirabura bo muri Eritrea.
Ese ko wabaye prefe muri leta ya FPR prefe wa Cyangugu ni hariya hafi ya Kongo icyo gihe ari kitwa Zaire ni n'u Burundi Cyangugu icyo gihe hanaga imipaka n'ibyo bihugu byombi hari ibintu byo kugurisha abantu mwahabonaga
igurisha ndakubwira ko icyo cy'abantu bose bakirindaga abantu bose barakirindaga nkuko mugenzi wanjye mukanya rabimaze kwivuga nta wamenya icyaje kubitera inyota yaje kuza mu bantu yo kugira ngo bacuruze abandi ibyo bintu rero mu myaka nge nayoboraga nuko hari hakiri ibindi bibazo ariko icyo ngicyo nticyari gihari hari ibibazo by'abacengezi hari ibibazo bindi ariko icyo cyo kugurisha abantu nta cyari kiriho icyari kiriho bucya cyari kitarongera cyane ni iby'uburaya ni mbese ariko nta cyaha nk'icyo cyo kugurisha abantu uvuga ngo umuntu yagiye kwakira amafaranga kugira ngo acuruze undi
icyo gihe bwari uburaya bwambukiranye imipaka
uburaya bwari wari bwambukiranye imipaka.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Daniel we
Karame
akabazo kawe
aho bimukira bazatura ese bazaza bitwa nk'impunzi ese bazaza muri makeya bazafatwa gute nk'iki ese bazahabwa ubutaka bwo guturamo bazatwa nk'abaturage basanzwe njye mbona nimbona ari ikibazo gikomeye ku Rwanda rero kubera ko natwe ubwacu tutihagije mbona nta rundi rukundo ruhari amafaranga.
Daniel urakoze
murakoze cyane
Theobald
yego
kubyerekeranye nuko abo bantu bagezeyo raporo nziza n'ubushakashatsi bwiza bwakozwe n'umuntu wagiye kubikurikirana Professeur Galia Sabar yaragiye basohora raporo y'uko yakurikiranye n'abantu babifitemo uruhare kugira ngo abo bantu bakurikirane. Ikibazo rero amasezerano yavuga ko bagiye gutuzwa mu Rwanda bakabahabwa akazi bakahabwa amasambu bagatura ariko mu by'ukuri iyo bageze i Kigali bagenda birukanwa basusurikanya bakabajyana za Buganda cyangwa za Nairobi n'ahandi bazongera gufata urugendo hari abo ndetse abashakashatsi bahiruka kubonera i Roma.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turabashimiye bakunzi mwese b'Ijwi rya Amerika mwabandanyije gutega amatwi ibiganiro byo kuri Nusaha muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tubararika kubandanya mwumviriza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.com.